VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema ikaze mu makuru yacu yo kuri isa.
Turahiriwe ko twasangiye uyu munsi mukuru na nyiricyubahiro umukuru w'inama ngenguzamateka yatumwe na leta akumva ako kamo nteye.
Uwo ni Musenyeri mukuru wa diyosezi ya Gitega Simoni Ntamwana asaba abategetsi b'igihugu cy'u Burundi gushyira ingufu mu bikorwa byo kunga abarundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingaruka zo kuba imibano y'u Rwanda n'u Burundi ikomeje kuzamo agatotsi zikomeje kwigaragaza ku masoko yo mu Rwanda muri iki gihe. U Burundi bwakumiriye ibicuruzwa ku bihugu byombi, nibiboneka bigoranye ibiciro byabyo byikubye hafi inshuro ebyiri. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagira Ubusa.
Urwanda rwa rusanzwe rwohereza mu Burundi bicuruzwa by'ibirayi, ibishyimbo, amata n'ibindi. Uburundi nabwo bwagemuraga mu Rwanda ibicuruzwa birimo indagara, amavuta y'amamesa cyane ariko iby'imbuto. Ugera ku masoko mu Rwanda muri ibi bihe abacuruzi bararira yo kwarika. Mu isoko rya Kimisagara hano mu mujyi wa Kigali biragoye kuhabona bimwe muri ibyo bicuruzwa byaturukaga i Burundi. Twahereye ku bacuruza indagara n'amamesa.
Twishije inzara kandi badutwara ibirayi byacu.
Bo bicishije inzara bo.
Amavuta barayahejeje, indagara barazihejeje, n'ibindi byose byazurukaga i Burundi barabihejeje. Kubera iki bagomba gutuza ibintu kandi twebwe bahereje ibyacu by'ibigiwabo? None se reba muri iri soko hari amavuta hari wabona y'amamesa? Reba ko hari indagara zihari. Urabona ko ari ikibazo rero kandi hari icyo badukeneye natwe hari icyo tuba tubakeneye. Bakagombye kuraduha.
Ushaka nk'ikiro cy'indagara z'i Burundi kugira ngo akibona kuri angahe kuri ubu ngubu.
Abatanzania niho bari kuza nta uzi uburyo aho bazikura, ariko ubu ngubu ikiro cy'indagara ubu ngubu kiri kuri 7500.
Mbere zitaraza zaguraga gute?
Mbere zitaraza ni 12,000.
Ijwi rya Amerika igeze ku bicuruzwa by'imbuto nka mandarine n'imyembe byaturukaga mu Burundi, nabyo ni ihurizo rikomeye ku bici ryera. Nibiboneka ibiciro byabyo byikubye hafi inshuro ebyiri.
Imbuto zarabuze, imyembe irabura, twarayibonaga, mandarine zarabuze, mbese ibintu byose byarabuze. Twirwa twicaye mu isoko kandi tugasora nta kintu twinjize.
Tuvuga nka mandarine, ikiro cyaguraga ngahe mbere?
Ikiro cyaguraga 500 cya mandarine nziza.
None ubu kigura ngaho ukibonye?
Unago ziboneka.
Uramutse ugize amahirwe ukakigwaho wakigura ngahe?
Ari nk'ahantu ziramutse zibonetse, ziri kugura 800,000 ndabeshyara. Nyabugogo ni cyabiri ni cyatanu nziza. Nariko naho nazihari zarabuze. Keretse abo bazibona sinza ahantu baba twiyeranje wenda. Wenda bafite kumba kure filtration wenda bakabona dukeya. Kwagera inaro tukaza duhenze cyane.
Noneho aho ni kuri mandarene. Naho kumyembe.
Dore yarabuze dore. Imyembe twarayibuze burundu.
Ikiro ni bibiri.
Kivuye kuri angahe cyo?
Cyavuye kuri 800,000 na 700,000.
Imyembe yaguraga 800,000 na 500,000.
Muri rusange ku bacuruzi, ingaruka zo ku bihugu by'u Rwanda n'u Burundi bitagicana wakazi hita zigaragaza.
Nyine iyo umuntu yaje mu isoko kandi akeneye guhaha yajyaga yinjiza agatahiraho kuza mu isoko, nyine bimugiraho ingaruka. Mfite abana kandi babana bakeneye kurya bagakenera minerval, kandi leta yo nibimenya nk'iki gihe imari zabuze nibura ngo ize irebe ko bimeze tugabanyirize n'imisoro. Barakomeza niba wasoraga amafaranga runaka ku kwezi n'ubundi ndokaba ari ukomeza gusora ndibamenye twebwe ikibazo twahuye nacyo.
Abacuruzi b'abanyarwanda bungukiraga ku byaturukaga i Burundi baratanga ibyifuzo ku bategetsi b'ibihugu byombi.
Bira ni babivemo bararekura imari zize nk'uko natwe izacu ziyenda kandi abantu bagenderane. Kubera ko ibintu byabo bya politike ntabwo twebwe bitureye. Abaturage b'ibihugu byombi bakeneye kubana neza kandi bakahahirana. Kuko niba tudafite amamesa dufite ibirayi turabiboherereza, nimba tudafite indagara natwe hari ibindi tujye tuboherereza natwe bakabiduha. Nta mpamvu rero bahubumye
kwicisha inzara.
Mu mpera z'icyumweru gishize hari kuwa gatanu, Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda yatangaje ko hagati ya 2014-2015 umusaruro w'inganda zo mu Rwanda werekezaga i Burundi wari waragabanutseho 40%. Ibi bivuze ko miliyoni 20 z'amadolari zoherezwaga i Burundi 2014 na mbere yaho byageze 2015 u Rwanda rwohereza ibingana na miliyoni 12 z'amadolari. Umwaka Burundi butari bwagafunze imipaka ku bucuruzi bw'ibihugu byombi. Bivuze kandi ko kuva Burundi bwarafunze imipaka muri uyu mwaka, imibare y'ibyo u Rwanda rwatakaje ku musaruro w'inganda wajyaga i Burundi bishobora kuziyongera. Ariko bwana François Kanimba, ministri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda, yavuze ko kuba Burundi butazagemura ibicuruzi byabwo mu Rwanda nta gihombo bizatera u Rwanda, kuko n'ubusanzwe hari ibindi nabyo biva mu bindi bihugu bituranye.
Ibyo twakuragayo harimo cyane cyane imbuto zafuye, ariko ibyo twakuragayo wasangaga n'ubundi biza hano ku isoko bigahangana n'ibisa nabyo biva muri Congo, Tanzania na Uganda. Kuri jyewe ntabwo ntekereza yuko hazaba ikibazo kinini mu Rwanda gishingiye kuri icyo cyemezo, yuko ibyo twakuraga tuzabikura hanze.
Imibano y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda yatangiye gutosekara mu buryo bukomeye kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi rikimara gutangaza ko bwana Pierre Nkurunziza azariserukira nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Impunzi zitari nke zatangiye guhungira mu bihugu byo mu karere n'ahandi ku isi. Mu Rwanda honyine harabarurwa Barundi basaga 70,000. Ubutegetsi bw'i Bujumbura ntiburya iminwa mu gushinja ubutegetsi bw'i Kigali gucumbikira icyarimwe no gutoza gisirikare abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. Nibirego ubutegetsi bw'i Kigali nabwo butarya iminwa mu kubihakana bwivuye inyuma. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu ntara z'amajyepfo y'u Burundi hakomeje ikibazo cy'ibura ry'igitoro nk'uko bimeze no mu murwa mukuru Bujumbura. Mu ntara enye zigize amajyepfo y'u Burundi, intara za Bururi na Rumonge nizo zize imbere mu kubura igitoro. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika amajyepfo y'u Burundi, Fidelite Ishatse.
Igito ni kimwe mu bintu bisigaye iboneka mu gihugu cy'u Burundi habaye gucumukura. Abantu bagenda ipikipiki dusanze ku rubibe intara ya Bururi yahana Gitega ku ibarabara RN7 ahitwa Imahwa. Abo bagenda ipikipiki dusanze bagandagaje mu ibarabara ariko barakora kuri amapikipiki yabo atagira igitoro.
Urabona ubu twanwe shimatana cyangwa imundu tovu ubu nta isase turonko kubera ubu ntituriko turakora kubera ata isase dufise. Naho umuntu ashobora kwideplasa kubera ata kayisase twarose nta kuntu dushobora kudeplasa umuntu. Yarabutse cyane. Ubu yibutse kuri sitasiyon uca wicara ngaho gusa. Nta kandi kazi ubu ufise. Uca utekeretse. Ubu haraheze nk'iyinga utagitorondo. Sinzi impamvu rero.
Ubu turabona wambaye n'ikasike kumburengera ku moto kawe kacanyemo gatoro gakeya.
Reka reka ngiye ngaho imoto ye wanjye nge nashyize hajya mu giti n'ubu ndarindiriye yuko nokumva n'ahantu hari magendo.
Nawe wicaye.
Cyo marika hanye.
Oya, ipikipiki yawe irimo igitoro wewe?
No gikura. Ntacyo ndonka.
Iyo kintu cy'igitoro cyatumye urujya n'uruza rugabanuka kuri urugo rw'amabarabara agahe ntara za Gitega, Makamba, Rutana, Buri na Rumonge. Bibonekera cyane cyane ku igabanuka ry'imiduga yunguruza abantu n'ibintu. Nk'uyu mushoferi atwara umuduga ari mu ntara za Rumonge na Bururi. Avuga ko afite igitoro kiza kumushikana mu ntara ya Rumonge gusa kandi ko nacyo nyene yakirotse ku muheburo.
Nta n'umuntu ufite umuntu cyeze 5 mu modoka.
Mu bica bigenza gute?
Yani mfate nyinshi kandi inimo nko kumanuka inkwanke.
Nene washikayo ho bica bigenda gute?
Nashikayo ndabiyika. Numuntu nyene ntumpaye nyene ubundi none ari kurana ino
numuntu atuguhaye ariko bisobanura ko igiciro wakiguze ko cyakindi
igiciro biragoye
none nkayo mafaranga warengeje ko uraza kuyagaruza kubuza kutwara mu rumonge
niba ngomba gutanga ushanzwe muhira hanyuma nje navyo nzabimenya ngenze mu rumonge ngomba
nawe umuntu nta wundi muntu urangira ko mbure umugenza batafise igitoro
nange mba namfashije aho ni mani fashije ko none nani kurana ino nange ushanze ntayi no nkanzuza ko kije nkabana ko
ugenje n'imiduga abagenesha amapikipiki bavuga ko ari bo bakugwa ko cyane nikanaje igitoro kubera ko imiduga bashobora kunyweshereza aho bashitse hose mugihe bashika ku abaganisha pikipiki bavuga ko bahora batunzwe n'igitoro cha magendu cyo naco ikaba caratujijwe
nkiyo baje bakagura ku station bo batumura kwa bashaka kure bakagura ngaka kwa motari bwa bishuka ingone ko yakotwe tashuba gushaka kure
kare mu minsi ho vyarapfuma ukarondera isasi yo mu bukinyu umwe bavuga bya magendu ubwo ubu nta antu wo kironka
urumva leti maze kuvuga ati ntagi gitoro cha magendu gisaba kuboneka urumva batunize mu bisanzwe niyo twasubika kwa motari kushikubura yo twintu banka twikora cyo tubika mu moto munzu
mu ntara zine zigize umuntu kwiga cyo Burundi zibiri muri zo ari zo Burundi na Rumonge nubiza kwisonga mu kana gitoro gushaka uruno wa kane igice cya 6 z'umurango nta gitoro sharangwa muri zo ntara zompi mu ntara rutana igitoro cyari ku station imwe gusa mu ntara ya Makamba naho muri komine ya Nyanzarake ku mugoroba kuri wa gatatu igitoro cyari ahantu hamwe gusa kuri wa kane mu gatondo ku mugongo kuri ntara ya Makamba hari igitoro kumastasyon abiri. Na igitoro kitaboneka, muire tawavuga yuko, igitoro gihari. Ndaiha inolaske, muyobozi mukuru w'ubushikiranganje bw'ubutwe n'agataka, yatanze imvuzo ibiri, avuga yuko gituma, igitoro kitaboneka. Yakuwe ku telefone amenyesha makuru. Mwini radio isanganiro.
Chambere baje abantu baje ba importateur muri weekend obere ntibemerera yuko bagi ukama mu matangi yabo babikora mu minsi y'imirimo. Yo bakizanye rero ikiba kicinjiye mu matangi. Hanyuma ica kabiri igihe abo bakizana batakizanye amastasi bakorana nabo ntabagifise. Cyo gituma mu bushikiranganze twari twabwiye yuko nkabo ba importateur batagifise mu matangi yabo baca bajya kugitora ku bandi bagifise. Nkubu Enter Petrole igitega iragifise cyinshi ntajya baca bagenda bakagitora bagashobora guha ayo mastasiyo yabo rero kugira nayo ashobore kubandanya akora.
Istasiyo ifite igitoro uyerekwa n'umurongo muremure w'imiduga igitondeye ibujumbura mu Burundi. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Arakoze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse mu majyepfo y'u Burundi. Musenyeri mukuru wa diyosezi ya Gitega Simo Ntamwana arasaba abategetsi b'igihugu cy'u Burundi gushyira ingufu mu gikorwa cyo kunga Abarundi. Ibi yabivuze mu muhango wo kwibuka ijya mu ijuru rya Bikira Mariya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Imbere y'abakirisitu bashika 15,000 bari baje kumva inkuka ya misa imugera mu ntara ya Gitega ku kirimba gikuru cya Bikira Mariya. Musenyeri mukuru wa diyosezi ya Gitega yibukije ko uyu mwaka mu ishengero rya Katolika witiriwe w'ikigongo yababwiye ko ibi byibutsa ko ikigongo cy'Imana gituma abantu basubiza hamwe nayo kandi bakanywana na bene wabo. Musenyeri Simon Ntamwana asigura ko uyu mwaka utarukwiye kurangira igikorwa cyo kurekuriranira no gusubiza hamwe hagati y'Abarundi kidateye intambwe iboneka.
Hari bamwe biyumvira ko kurekurirana na mugenzi wacu ari igikorwa cyo kwirengagiza muri rwa rutonde rw'ibikorwa birangiye ikigongwe ukamengo icyo gikorwa cyosiba cyanye mbere kikarekwa. Yemwe, icyo gikorwa ni ngombwa kugira ngo dushobore kubaka kazoza cy'igihugu cyacu. Ni ngombwa ku muntu wese kugira ngo nawe ashobore kurekurwa na Dawe wa twese abwiriza guharira mwene wabo mu byo batumvikanako mu byo batsitaranye ko nibirinda kuba ari ibintu wowe ubwawe wibwira ko ari ibyo. Niho rero uyu mwaka utotaha tudashitse aho twebwe Abarundi twegerana mu kuri no mu butungane kugira ngo duhariranire mu biraba politike, mu biraba ubutunzi no mu bindi biraba twebwe abanyagihugu twese.
Umugwi igihugu jejwe gusubiza hamwe no kunywanisha Abarundi sever watahuye cyo kimwe na episcopi katolika hacindwe zitatu mu gutanga ugicese bikorwa byo kwakira ubuhamya. Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye mu gusever hamagarira abantu bose kwitabira ico gikorwa.
Twasanze twisunze n'indinganizo y'ibikorwa by'umugwi wacu bikunda ko twebwe tugize uwo mugwi mu mwanya tutarashobora gushyiraho izindi nzego haba amaprovensi haba abazaza kutwunganira kuja ku rubuga kuronderera kudufasha gutohoza uko kuri. Twasanze rero bikenewe ko twugurura amarembo kugira ngo duhe ijambo abo bose bumva biteguye. Hari n'abafise intahe babaze kwandika baguma badoza tubaza ati ni ryari. Ni muri iyo ntumbero twagize tuti ntitworindira ko tubanza kwegeranya ibikenewe byose kuko iyi ntambwe ya mbere hariho byinshi itadusaba. Aricyo gituma rero uyu munsi twashaka kubonera akaryo ko gutanguza icese igice cy'ukwakira abo bose bipfuza kuza kwitura uyu mugwi. Tuzogerageza gukwira mu gihugu cyose ariko mu ntango twifuje kuba turahere ngahe Bujumbura.
Musenyeri Ntamwana abona ko igikorwa cyo gusubiza hamwe no kunywanisha bonse rimwe cyo kwihutirwa gose.
Uko birara bigateba ngo tubibikiye ejo niko biba binini niko biba bibi gusumba ejo bikazocika umusozi benshi batazoshobora kurira cyane ngo bamanuke. Turi mu Burundi bumaze imyaka n'iyindi mu ngorane hagati y'abana babwo mu Burundi buvise abana babwo mu gahinga mu marusu atagira uko avugwa mu buhungiro mu bworo bwinshi ngaha mu gihugu eka n'ibindi bitugoye. Turahiriwe ko twasangiye uyu munsi mukuru na nyiricyubahiro umukuru w'inama nkenguza amateka yatumwe na leta akumba akokamo ndeye akabona akanyota dufise noneho sacyo wanje gusa nakatwese
umukuru w'inama nkenguza amateka aratahura ibishikirizwa na musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega ariko ku ruhande rwa leta arafise n'ikindi asaba abarongoye ubusho bw'Imana uguhimiriza abantu kuvyara bake kuko kubwiwe ari ikintu kimwe muri byinshi gituma haduka indyane n'ingorane z'ubutunzi
leta y'u Burundi nacazokora kugira ngo ipadikanye no wese byabishyira hamwe cyangwa umuntu kaze kiwe yoza agirisha terereye kugira ngo hagire igihinduka ukugene abene igihugu b'Abarundi babayeho na cyane cyane mu by'ubutunzi n'imibano kuko igihugu cyacu cy'u Burundi kizoguma kingana kujya nyene Imana kiduhaye abarundi turiko turongerekana kumurindi udasanzwe bisaba rero yuko umuntu wese ishira hamwe byose nikeneye yuko abarundi babaho neza ko dufashanya kugira ngo icyo kibazo tucige kuko uko abantu bagirana mu miryango isi nayitituka ishobora kubaho nabi gusumba
umugwi sever ugizwe n'abarundi bava mu bwoko bw'abahutu batandatu abo mu bw'abatutsi bane hamwe n'umutwe umwe amatohoza y'uwo mugwi azora mabi yakozwe mu Burundi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itatu na kabiri n'uw'ibihumbi bibiri n'umunani Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya ihohoterwa rya muntu riherutse gutangaza ko urwango rumaze iminsi rwigaragaza rufitiwe abatutsi mu Burundi rushobora kuzavamo genocide niba nta gikozwe ibyo nibyo abatumirwa mu kiganiro muri isanga barimo Jacques Bigirimana uyobora ishyaka FNL na Anicet Niyonkuru wo muri Runani Sinared baganiriyeho na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
cyageranyo cavuze yuko hajwa guhonya kuba ihonya bwo ku Burundi twaragikwirikiye kandi natwe bitwa tumaze iminsi tubivuga yuko ihonya bwo ku mu Burundi riri kuri daba uko ihonya bwo ku uko mu kirundi tucumva ihonya bwo ku hashobora kuba ari ubwoko bw'abantu bafise ibyo basangiye mu bwoko nyene hashobora kuba kandi ubwoko bafise ibyo basangiye mu bya politiki ubu intwaro ya nkuru nziza uko tuyibona abantu bose batavuga rumwe n'intwaro ya nkuru nziza bose ntarundi rubanza babacira atari kubica uko rero ibyo rero tubyita ihonya bwoko by'abantu bafise ico basangiye nacyo ni politiki
anisete ihonya bwoko ni by'abatutsi
ihonya bwoko je uko ndabibona ni ihonya bwoko rya politiki ihonya bwoko
ico cegeranyo cha oni rero sico
urundi ni kibazo cha politiki hanyuma abatutsi babica cyane kuruta uko yica abahutu uko tubibona bagiye muri karitsiye irimo batutsi bica abatutsi benshi mugabo umuhutu
aniset iyo mvugo yo gufata abantu mu kivunga kuvuga ko abantu bicana gutyo ivyo bivugwa n'abantu babategetsi bakwiye kurongora abandi iyo mvugo ntumva ko ikabije
imvugo irakabije mugabo imvugo imisi yose ivuga ibihari sinzi kuvuze uti imvugo ivugwa ari imvugo iravugwa cyanke ivuga ibihari iyo mvugo ivugwa muheje kumbaza niyivugwa na twebwe cyanke niyivugwa n'abari ku butegetsi
muravuze ko iryo honya bwoko ari rya politique muri ko mubwa rero kwicocegeranyo cawo ni atari
cyo icyo cegeranyo cawo ni nico mugabo gishigi cyategerezwa kuraba cyane yuko intwaro ya nkuru nziza iri kwirica abatutsi gusa cyangwa iri kwirica abatutsi benshi hamwe n'abahutu nabo nyine batavuga rumwe n'ubwo butegetsi kuko uvuze uti hariko habinyabwoko ry'abatutsi gusa nibyo abatutsi bakora pari benshi ariko ntitwibagire yuko umuhutu nawe atavuga rumwe n'ubwo butegetsi bwa Nkurunziza nawe nyene nabo nyene babica kandi babica benshi nabo abajournaliste baheruka umujournaliste baheruka twabuze twamubuze uko jewe namaze guhebura yuko atazohaba atogwa nyimubwiye ngo numututsi abatavuga rumwe na leta bose barabica mugabo turabona yuko bica birengeje abatutsi b'i Burundi ari abari bujumbura ari mu mugamba ari ahantu hose biraboneka
Anisette ariho abantu benshi abarundi benshi cyane rwose ico kibazo c'ubwoko babona ko ari kibazo kenshi na kenshi abanyapolitike bakoresha kugira ngo bakumpande zose kugira ngo bashike ku nyungu zabo nimona ko urwaruka cyane cyane iyo riko ravuga ivyerekeye amahoro mu Burundi ruvuga ko kazoza kabo kamere nabi kubera abanyapolitike bose ku mpande zose aho ntubona ko abo rwaruka rudashima ivyo abanyapolitike cyane cyane yo bintagondo cyane bo ku mpande zo kure cyane rwose aho twakwita agoshe cyangwa atwat ivyo ntibituma abo rwaruka rutabumva neza rutemera ivyo muvuga
urwaruka ariko vyumva guko ariko ruko rurapfa kandi nivyo guko iyo uta umunyapolitike atariko ariyumvira akazoza ho rwaruka hanyuma akaca afata urwaruka nkuko atari ubwo gutegura kugira ngo zotware igihugu ahubwo ari ubwo kwica nta kuntu rwaruka ngo bikunda nta kuntu rwaruka goza rukunda abo banyepolitike batariko bategura kazoza kago ahubwo barubona nk'uko umenga nibwo ruje kubavuza kujya kuko ari abantu bagiye mu ibarabara kugira ngo babuze Nkurunziza bati ibyo bintu ntituvyemeye benshi kwa rugwaruka hanyuma acabajamwo aho yogize ati ingo tubumvirize ingo turabe ingene igihugu twagwa ingo akacabajamo akabanigagura ibyo rero biraboneka yuko ugwaruka rutobikunda hanyuma mugabo ntigoca ruvuga ruti abanyepolitike bose bameze uko hariho abanyepolitike biyumvira kazoza ku Burundi biyumvira kazoza gukugwaruka bagira bati ejo aho bukera iyi ntwaro iri kwiranigagura urwaruka izohava hanyuma intwaro nziza ishira imbere kazoza ku Burundi kazoza kugwaruka ku Burundi nayo izoza ntibuca bihebura
mukaje gatuye amasegonda 37 ari sete hari kintu ku ruhande rwawe uri kurakora cyanke abo muri kumwe muri komera akora kugira ngo intwaro muvuga ko ari mbi muze mu ikure biciye mu matora
ego twewe turavuga tuti iyo ntwaro ya Nkurunziza itubuza kuja kuvugana n'abanyagihugu kugira ngo abanyepolitike bose baronke uburenganzira bumwe bwo kuja kuvugana n'abanyagihugu kugira ngo amatora ace mu muco ukwiye batureke baduhubwe uburenganzira kuko hariho wavuze uwo turi kumwe muri Runani Sinared yavuze ati ngira ndavuge mu gifaransa que le pouvoir de Bujumbura nous donne la chance d'échouer intwaro y'Bujumbura iduhe ubwo burenganzira gukuza kwitoza hanyuma tunanigwe mugabo twinaniriwe ariko byaciye mu nzira y'ukuri twe twinaniriwe iyo ubwo burenganzira ntibabuduha
rekaduhe n'ijambo umushyana Jacques Bigirimana ndabona twashoboye kumuronka kuri telefone mwiriwe neza umushyana Jacques Bigirimana
mwiriwe neza
murakomeye
ego turakomeye niba mwatubuze tuvuye mu bihugu hagati twari mu nama twako dukoresha abarimyi bijanye n'igiterwa cy'icyayi ubona tukishika Bujumbura
murakoze kuba mushoboye gutora telefone twari ko tuvuga cyane cyane kubyerekeye icegeranyo cya ONU umurwi w'ishyirahamwe ONU watangaje mu ndwi iheze ukaba wavuze ko hariho ibimenyetso biboneka mu Burundi ko hariho abantu baeka guhohotera abanyagihugu cyane cyane hisunzwe ubwoko na politike bakabavuga ko hari ibimenyetso bishobora kubona ko hariho abatutsi bashobora kuba bashobora kugirirwa ihonyabwoko bwe muri mu Burundi muri iki gihe ibintu byifashe gute muri iki gihe
ego murakoze cyane jewe nibaza yuko icyo abo bantu barondera kirahazwi kuko ni kimwe barondera itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2015 urangiye bikabatako amazi baragenda kugire yuko abo nyene bavuga ihonyabwoko uyu munsi muri amakungu nibo bari bafinashije ijya ku deta yaburijwemo nibo banafinashije bya bitero byo mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze nyene hamwe bashorwaruka kuko n'ubwo se bakavugwaruka basho urwaruka ngo nimugende mufate makambi mufate igihugu bazi ko bidakunda bazi gucugaye kandi cugariye neza hanyuma hagira inkurikizi bageze bakazita kuri leta rero ivyo bavuga nibiki ndagenda babwire yuko ataho nyabwoko rishoboka mu Burundi by'abatutsi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agihema umwuka w'abazima akiriho kuko arafise inguvu arafise ububasha arafise ubushobozi bwo kurihagarika no guhagarika integuro yaryo kandi yabivuze aravuga yuko arahi imana yiwe yamuremye ko bidashoboka
none ushenaye
baragerageje ngo iyo bwoko ribe burya iho nyabwoko ntirishobora kuba hari umukuru w'igihugu responsable hari umukuru w'igihugu
ariko ico cegeranyo cyo turavuga ca ONU ni cegeranijwe n'abantu atari abarundi bavuga ko bafise ibimenyetso
byo kare abantu bavuga ko atari abarundi bavugurishwa n'abandi bakoreshwa nabo banyepolitike nyene abo banyepolitike bariko baravuga ibyo mumva bariko baravuga basoma ibyo banditse basoma amarezo sosiyo
bega
abo banyepolitike bovuga iho nyabwoko bo abo bantu abo bantu ayo makungu aba bahinga basumbije iki ba Samantha Power bahera ukino mukuru yuko akabakirira igitega akabakira isaha zibiri z'ijoro bakava igitega isaha zibiri z'ijoro bagashika i Bujumbura atanuborerewe mu ibarabara abanyagihugu bose bakomera amashyi mu ijoro ata grenade turitse
muriko muvuga ko
bonyene bakibonera
Jacques Bigimana
abahutu n'abatutsi babakiye
ikintu mwibaza ko cyo tuma ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ibintu nk'ivyo niki hari inyungu ribifisemo
si ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ivyo riremegwa nabo banyepolitike bari gito niko nobita bagombe ho nyabwoko mu Burundi reka ndakubwire ngo ndikije ndabigusubiriyemo kandi Imana twumve yongere ditu itwagirira naho nyabwoko rishobora kuba mu Burundi abantu turi ngaha tubona ivyari magara byarageruye mbega abatutsi inkuru nziza bacyiki twebwe twese turi mu migambwe dupfiki abatutsi mbega ubunye baduhoye iki batugize iki tubatwaye iki bopfa kubeye iki ahubwo abo babuze iyo baza niyo baba babuze nyine iyo batumutwe nibari twari ku mutwe barijane ku bari baryipfuza turazengirwa nyabwoko ryaganyije abantu bikabe mu Burundi mbega hazokwicande hazokwicwande hazokirande
twibutse
twagombye kwica abatutsi wogira umugambi kwica abatutsi niyo cahona kandi inkuru nziza apfuye abatutsi abona niyo bavuye ku butegetsi abo munyu bacha bakurikira ndabyo yogira rero
twibutse inshuti mwese komunikamo rabandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe no munyu wanyu iradio ijwe rya Amerika Gerard mwiriwe neza
Mwiriwe
murafite kibazo murafite cyumviro ku byo turiko turashikiriza raporo ya ONU eka icegeranyo cyakozwe n'abahinga bavuga ko hari bimenyetso mu Burundi byo kwashora kuba ihonya bwoko rya politique hamwe n'ubwoko
Yego cyo cyaje no vuga cyo kugira ngo amaze icyo abagice cyegenye kugira ihonya bwoko bigira batange ugonutse gusati hadubiye ihonya bwoko bishunze iki icyo muranga mu Burundi ryo byonya bwoko ntibyoshoboka kuko umunyagihugu wese ubu ikintu kimuhanze ahanzwe n'inzara umunyagihugu ubu arashonze ibyo byonya bwoko sino n'ahantu bavuga ati ngo birabaye muri ino myaka eka urabona umeshe makuru ukorapfuye muri ya myaka ya 80 ya 90 aho abantu bagira ku byumviro by'umuntu umwe ubu rero je isho mbona cyo ino kinyaya ngo mu Burundi n'iyo shoboka kuko dufise umuntu umwe gusa ari aratete none ubwa mbere nawe nyene tituza ati farabo si nta muntu numwe agira nta kubira isho twara nga aye nawe nyagihugu bashoze gusa nta kindi ibyo byo nyabwoko ari byo shoboka kuko umwe gihugu wese abantu n'abatutsi bose ubu mu ntara zose bafatiye mu nda nta muntu numwe abatutse mugiye ngorongo rumuta ntotiye cyangwa umututsi ngo ngiriye nabi abantu bose bari kumwe kime gusa na wa politisi agomba ku kwenturiza ibintu nyine ibintu by'amoko n'ahandi hoho ibintu byo nyabwo ngamuro nishoboka kuko
urakoze
twashyira umunani bose n'igihugu bose bafatanye muntu
Shuti mwari muteza matukira di Ijwi ry'Amerika hano ni udusoreje makuru yacu yo kuri iyi saha. Mbashimire kwa mwagize uruhare muri aya makuru. Nshimire injeniyeri na Inosa Kimenyi badufashije kuyegeranya. Kuri mikoro mwari kumwe nangiye Dirwema, mugira umugoroba mwiza.